Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Inaha i Washington DC ni Eugenie Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu ya mu gitondo. N'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kubahiriza no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Uburundi na Afurika y'Iburasirazuba bakomeje kunamira nyakwigendera wari perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza. Hirya no hino bakomeje kuvuga uko bakiriye itahuka rye. Abo barimo n'abarundi bahunze baba hanze y'igihugu.
Yatubabaje cyane kubera yari yadadufashe neza, ababyeyi bafise imbanyi nta mafaranga birirwa baratanga.
Yari yakoze nk'umugabo muri Afurika arerekana ubudasa, none Imana iramujyanye atarashikana kivyo yari yatanguye ariko Imana imwakire.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabagarukaho mu mwanya hamwe n'amakuru yerekeye icyunamo. Ariko turanagaruka ku cyorezo cya COVID-19 mu Rwanda, aho umubare w'abandura iyi ndwara wiyongera hafi y'imipaka. Ntimujye kure. Mutwihanganire ariko uyu munsi nta makuru ya siporo n'imikino tubafitiye mu Burundi kubera icyunamo. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi bwakiye neza.
Ndakuramukije Eugene, namwe muduteze amatwi muri aka kanya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashyikirije kuri uwa mbere ko abantu bitwaje inkoho bishe abasirikare baryo mu buraruko bushyira uburengero bwa Mali ku munsi wa gatandatu. Umugwi wa ONU wo mu nteko za MINUSMA watangaje ko abo basirikare babo bari mu rugendo hagati y'ibisagara bya Tesalite na Gao igihe baterwa. Itangazo ryasohowe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres rivuga ko abo basirikare bafuye bamuka muri Misiri, gushika ubu ababishe ntibaramenyekana. Guterres yashikirije ko icyo gitero gishobora gushirwa mu byaha byo mu ntambara. Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika yasavye amakungu abanyepolitike hamwe n'abategetsi ba gisirikare guhagarika intambara muri Libya no korohereza ubuzima bw'abimukira hamwe n'abandi bagotewe muri izo ntambara. Mu ijambo yashikirije kuri uyu w'Imana, Papa yashikirije ko adahengeshanya gusengera abimukira, impunzi, abasaba ubuhungiro hamwe n'abatejejwe ingo zabo muri Libya. Amenyesha kandi ko ikiza cy'umugera wa corona kibangamiye igihugu kandi cyasanze igisata cy'amagara y'abantu cyarasinzikajwe n'izo ntambara. Abatalibani barishe canke barakomeretsa abasirikare ba Afghanistan 400 mu ndwi zibiri ziheze. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yabishikirije kuri uyu w'Imana, yagiza abarwanyi kongereza ibitero mu gihe hitezwe gutangura ibiganiro by'amahoro. Akanama k'igihugu kajejwe umutekano ka Afghanistan katangaje ko imirwano yari yarahagaze inyuma y'aho hatangarijwe agahengwe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu mu kiringo cy'ihimbazwa kirangira ry'amafungo y'abayisilamu. Umuvugizi w'ako kanama Javid Faisal yashikirije kuri w'Imana ko abatalibani baciye bongereza umurindi w'ibitero mu gihugu. Ivyo birego bije inyuma yaho leta ya Afghanistan n'abatalibani batangarije ko bariko begereza gutangura ibiganiro by'amahoro bimaze igihe kitari gito birindiriwe. Leta ya Somalia yarahavuye kuri uyu w'Imana yemera umukuru wa leta ya Jubaland inyuma y'amezi hari icyuka kibi. Leta yari ikimwemera nk'uwifata kibanza. Ahmed Madobe yahoze ari umukuru w'abarwanyi yongeye gutorwa nk'umukuru w'iyo leta mu kwezi kwa munani umwaka wa 2019. Mu matora yarangiye leta y'i Mogadishu itemeye ibyayavuyemo. Uruhagarara muri leta ya Jubaland kwatumye imigenderanire hagati ya Somalia na Kenya itosekara. Kenya ishigikiye Somaliland. Somalia yagirije icyo gihugu kwivanga muri politike yayo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hano muri leta z'umwe za Amerika igipolisi cyo mu gisagara cha Atlanta cyarirukanye umupolisi yarashe yongera arica umugabo w'umwirabure ku munsi wa gatanu. Umwirabure w'imyaka 27 azwi ku izina rya Richard Brooks yazize kuba yirutse atwaye ikintu kimeze nk'inkoho cy'uwo mupolisi kiraswa umuntu kugira acike intege hanyuma afatwe byoroshye. Umwirabure yahunze kuko yatinya gufatwa kuko yoba yafashwe akekwa kuba yari katwara imodoka yaborewe. Urupfu rwiwe rwatumye haba imyiyerekano muri Atlanta ku munsi wa gatandatu. Yatanguye mu mahoro ariko mu nyuma yabayemwo ubugizi bwa nabi aho inzu y'uburiro iri hafi yaho Brooks yarasiwe yaturiwe iratokombera. Ibi byabaye kandi haheze umunsi umukuru w'igipolisi cyaho nyine i Atlanta Erika Shield atanze imihoho inyuma y'urupfu rw'uwundi mwirabure yafiriye mu minwe y'igipolisi. Urupfu rwa Brooks rubaye mu gihe igihugu cyose kikiri mu mwihwezo w'icyohindurwa aho abirabure b'Abanyamerika bicwa bahowe ibyaha bito bito. Igihugu cya Peru cyarabohoye abanyororo 1,500 mu mezi abiri aheze mu ntumbero yo kugabanya ubwinshi bwabo mu mabohero yama yaranzwemo imigumuko hamwe n'impfu ku bw'umugera wa corona. Peru iza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bisinzikajwe n'uwo mugera mu karere ka Amerika y'ubumanuko inyuma ya Brezil. Leta ishikiriza ko abanyororo bashika ku 212 bamaze kwicwa na COVID-19 hamwe n'abashika 67 bakiriko baravurirwa mu mavuriro atandukanye.
Aloys Bigirimana urakoze kuri aya makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho umubare w'abanduye icyorezo cya COVID-19 ukomeje kuzamuka mu bice by'igihugu bihana imbibi n'ibihugu bituranye. Inzego z'ubuvuzi zikomeje ingamba zo gukumira icyo cyorezo zikanasaba abaturage kubahiriza amabwiriza zashyizeho. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa mu nkuru irambuye.
Muri bararwaye bose twabonye ejo 18 ndetse nabo twabonye none abenshi muri bo dufite amakuru y'ababanduje uri gusanga n'abantu bafitanye isano mu kazi, isano mu miryango.
Muganga Daniel Ngamije Ministre w'ubuzima mu Rwanda aragaruka ku buryo ministere ategeka bari gukoresha mu kumenya impamvu z'ubwiyongere bw'abarwayi banduye icyorezo COVID-19 muri iyi minsi mike. Ni mu gihe mu minsi yashize hagaragaraga abarwayi bake kandi kenshi bakunze kugaragara mu bice by'umujyi wa Kigali. Kuri ubu rero birumvikana ko ari ikinyuranyo. Imibare ya none ku banduye icyorezo COVID-19 iri kugaragara cyane mu bice u Rwanda ruhanaho imipaka n'ibindi bihugu bituranye. Leta y'u Rwanda iravuga ko hanini iyi ndwara iri gukwirakwizwa n'abaturage bahurira mu bikorwa by'ubucuruzi. Aha Minisitiri w'Ubuzima yatangaga urugero ku bakorera Goma bavuye Gisenyi mu Rwanda.
Ejo abarwayi twari twabonye habonetsemo bane bo muri Rubavu ariko ni abacuruzi bajyana ibicuruzwa bya bagenzi babo babumbiye mu ishyirahamwe bakabijyana muri Congo hanyuma bakagaruka, ariko iyo bagarutse bahitira aho bakirirwa ntabwo bivanga n'abandi baturage. Birumvikana ko iyo bagiye muri cya gihugu gikunze kugaragara muri uyu burwayi abenshi bakunda kugaruka hari abanduyemo.
Mu karere ka Rusizi honyine mu burengerazuba bw'u Rwanda leta iravuga ko kuva yatangira gukurikirana iby'iyi ndwara muri ako gace by'umwihariko hamaze kugaragara abanduye icyorezo COVID-19 bagera kuri 89. Nko kuri uyu wa kane leta y'u Rwanda yatangaje ko hagaragaye abarwayi 18 ni mu gihe mu minsi yashize bwashoboraga kwira nta murwayi n'umwe ubonetse mu gihugu hose. Ministre w'ubuzima akavuga ko kugeza ubu bari gushyira ingufu zidasanzwe mu kumenya uko icyorezo kiri gukwirakwira.
Buri mibare uko isohotse buri munsi turayisesengura tukamenya ni bande bagaragaye uburwayi, bahuriye hehe n'abarwayi bagaragaye mbere kugira ngo umenye ngo ni umwana n'umugore wa kanaka wari wagaragaye uburwayi mu minsi ibiri ishize. Iyo bigenze gutyo ni bibi, birumvikana ni umurwayi uba wiyongera, ariko mu buryo bw'ikwirakwira bw'icyorezo tuba dusobanukiwe neza uko ikibazo cyagenze. Ariko iyo uhuye n'umuntu utabasha kumenya uwamwanduje icyaba ari ikibazo gikomeye. Muri bararwayi bose twabonye ejo 18 ndetse nabo twabonye none abenshi muri bo dufite amakuru y'ababanduje uri gusanga n'abantu bafitanye isano mu kazi, isano mu miryango. Hari bake cyane nk'abangaye nka batanu muri iyo minsi ko ari ibiri tugishakisha neza amakuru yaho bashobora kuba baranduye. Ibyo rero niyo ndyo sesengura dukorera iyo mibare kugeza igihe tumenya neza uko byagenze tukakurikirana uwaba warahuye n'uwo muntu wanduye wese.
Ubwo bimeze bityo turere twa Rubavu na Rusizi two mu burengerazuba bw'u Rwanda duhana imbibe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugiye kumara ibyumweru bibiri turi mu kato. By'umwihariko akarere ka Rusizi kwikubitiro yari imirenge ya Kamembe muri uru na Gihundwe byarangiye kuri uyu wa gatanu ubutegetsi bwanzuye ko n'umurenge wa Nkombo wiyongera kuri iyo yindi yashyizwe mu kato. Ni nyuma yo gutahura ko hari abarwayi bagaragaye muri iki kirwa gituwe n'abasaga 19,000 gikorana hanini ubuhahirane n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biriho mu gihe hashize iminsi mike Leta y'u Rwanda yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19. Bimwe mu bikorwa byakomorewe twavugamo nk'ibyo gutwarira abagenzi hamwe muri za bisi no gutwara abagenzi kuri moto mu bice bitari mu kato. Ariko ubutegetsi bukaburira abatwara abagenzi kuri motoko batari kubaha amabwiriza uko yagenwe, ku buryo igihe icyorezo cyafata indi ntera bashobora kwisanga bongeye gukumirwa mu mugambi wo guhangana n'icyorezo COVID-19.
Abamotari bamwe na bamwe bari kugaragaraho kurengera bagafata uriya muti ubundi bateganyije kugira ngo abantu babashe kukoresha, aho kugira ngo bawushyiremo cyangwa se igihe bamaze kukoresha washiramo bagashyiramo amazi. Ibyo bintu rero nibasigeho, birinde kugumya kurengera amabwiriza kuko ibintu bishobora gutuma n'ibyemezo byafashwe bisubirwaho, kuko haramutse hagaragaye ko bari mu bashobora gukwirakwiza iriya ndwara ntacyabuza ko ibyemezo byafatwa byo kongera kubasubiza mu ngo zabo aho kugira ngo bagumye gukora akazi kabo. Twarabyumvikanye mbere yuko batangira akazi mu mashyirahamwe yabo, ntibabikurikiranire hafi bamenye ko buri motari afite uriya muti kandi awusaba kuwukoresha.
Duteguriye inkuru mu Rwanda habarurwaga abantu 510 bamaze kwandura icyo cyorezo, barimo 16 bashya bagaragaye kuri uyu wa gatanu, 321 barakize n'abandi 187 baracyarwaye, mu gihe babiri aribo bamaze guhitanwa n'icyo cyorezo. Mu makuru atangwa n'ubutegetsi birumvikana ko ku mipaka ya Gisenyi u Rwanda ruhuriraho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bukavu nayo ruhanaho imbibe n'icyo gihugu, ndetse na Rusumo ruhana imbibe na Tanzania, ariho hashyizwe ingufu kuko hakomeje kugaragara ubwandu bushya. Bitomora ko igihe ibihugu byose bitaba biri ku rwego rumwe mu guhangana n'icyorezo gikomeje koreka imbaga, nta kabuza ingaruka zizakomeza kwigaragaza. Eh, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Erika, bagira ubusa, urakoze kuri iyi nkuru. Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi. General Major Evariste Ndayishimiye watorewe kuyobora u Burundi yahumurije Abarundi agira n'icyo abwira igihugu ku rupfu rw'uwo agiye gusimbura. Arihanganisha Abarundi akavuga ko ibyabaye byose ari umugambi w'Imana. Mugenzi wacu Eloge Birika neza ni waduteguriye inkuru.
Umukuru w'igihugu aheruka gutorwa maze sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro kuri uyu wa gatanu, bigategeka ko ategerezwa kurahira mu maguru masha, ariwe General Major Evariste Ndayishimiye. Umupfasoni wiwe Angeline Ndayubaha n'abandi bakozi bakuru bakuru wo mu mugambwe SNDF duri ku butegetsi baroye mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu gusinya mu gitabo cy'iteka cyo gusezeranya kwigendera President Pierre Nkurunziza. Uwo bucaramutswe Burundi byaboneka mu maso ku mafoto yaciye ku mbuga nkoranyambaga ko yari afite umubabaro cyane, kandi rimwe na rimwe wumva ikiniga ariko aravuga. Yasabye Abarundi kudakurikiza amarira uwo yama yita igihe cyose umuvyeyi
wabonye kahise ku Burundi ibi ntavyo yokumva. Nico gituma ari igihe cyo kurema tureme, kuko umuvyeyi wacu ntiyadusize turi intano. Ntitwokwirirwa turakekeranya. Je ndashobora kwemeza yuko vyose vyabaye n'ubugombe bw'Imana, yarabiteguye yonyene. Iravuga iti urugendo ruraheze, nimwaba mubibona neza n'utahora abona nabone, kuko yararose umwanya wenyene wo kudusezera. Ivyo bintu ntaho vyari bwigere biba. Abarundi barabona yuko atabasize bari imfuvyi, arabashikiriza abarongozi bashasha, ati ngaba arabaremesha, arabasaba Abarundi kwizera abarongozi bashasha batowe kugira ngo bagume baremye. Ntihagire umuntu amukurikiza amarira, ntihagire umuntu amukurikiza amajambo mabi.
Ayo marira n'umutambukanyi wa nyakwigendera ntakeneye uyamukurikiza. Kuri uyu wa gatanu Denise Bucumi Nkurunziza yaremesheje abo muremesheje.
Impamvu dufise zo gushima Imana nizo nyinshi gusumba iyi mpamvu imwe itwicaritse aha yitwikiriye. Ni ukuri ibyo dufise dushima Imana nibyo byinshi cyane gusumba aho twoza gushira umutima kubw'ibi bitwicaritse hano aricyo kiriyo. Bambwiye ngo Nkurunziza karabaye, naciye nduza ibiganza ivi ntiryari sawa sawa wamavi hari igihe atanyorohereza, hanyuma mugabo ndavuga mpagatse nunamye meze Imana iranyo ndaduza ibiganza. Ndavuga n'uhoraho ndagushimiye ko wemeye inkuru nziza rikagenda kubambwiye bigenze. Wari ufise ububasha bwose bwo kumugira muzima. Wari ufise ububasha bwose bwo kumwongera iminsi yo kubaho. Nkuko wayinyongeye rega je nje narindembe kumusoma. Ariko kuretse ngo agende ndabigushimiye.
Uwa barundi bamaze kubona nka se barundi nawe yasavye bagiye kurongora kwimama twabacanishamwo no kutishura ikibikindi.
Ni hajya mwumva amajambo menshi kugira ngo akunde ayo majambo dutuntuze. Duhave dute imana tuje muri shetani. Ahiki gihe niho shetani ikora cyane kuko irarondera ingene twocanamwe. Erega muramenya yuko imana yo tutayihamagara ntitwatagira n'umutima wo gukunda na ubuntu. Mugabo mumenye ko shetani ikorera mu bantu. Icyo gituma hari habantu bagenzwa na shetani no munsi bashaka yuko dusubiranamwe. Bavuga ati mbega ntibosubiranamwe kumenga ibihe byari bigeze. Mugabo ndababwire musenge cyane kugira ngo tubaneshe. Umuntu wese mwumva ariko avuga nabi cyamubwira muti we shetani yagufashe tugusengere. Chamura abatuva mu matora hanyuma n'umuvyeyi yaratwungiye ubumwe agacashengera tugacadusigara dutekereje tukabona yuko koko yadusigaranye kizigenza igitega mbere no vuga ko ari wo munsi yaduse nta muntu yo hari amajambo yavuze nimusubire muyumvire gushikaho anavuga ati ah turabimitse nuko yaraheje kuvuga ati jewe ndaheje ni mwamwibuka ari hakajambo yavuze ngo mambo kwishi.
Kuva ku munsi wa kabiri hatangazwa urupfu rwa president Nkurunziza ni injoro ya mbere ndayishimiye agiye habona. Ibi bikuye imari z'abari bamaze iminsi biyamamura kwa magara mukitse kandi ari no kumfiro. Kuva imbere yo kwingingo ya sentare yubahize bwizwa nshingira imenyeshwa kuri uyu wa gatanu ibihugu bitari bike harimo Amerika mu butumwa bwo guhoza Abarundi byari byamenyesheje yuko vyiteguriye gukorana na Evariste ndayishimiye nka president mushasha. Eroje wirika neza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje wirika neza. Tukiri ku Burundi ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Uburasirazuba EAC byunamiye nyakwigendera perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza uhereye ku Rwanda rufite ubuyobozi bw'uwo muryango byategetse ko amabendera ibyo bihugu n'ibendera ry'uwo muryango yururutswa kugeza hagati mu gihe cyo kunamira nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arakomeza inkuru.
Guhera kuri uyu wa gatandatu mu Rwanda amabendera y'igihugu nayo umujyango wa Afrika y'ubuseruko yamanuwe kugeza hagati mu ntombere yo kunamira nyakwigendera perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Itangazo ryashyizwe habona na leta y'u Rwanda rigategwa ku mukono n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente rivuga ko kunamira perezida Nkurunziza bizogeza igihe azoshinguranwa iteka. Ryongeye riti dukomeje kwifatanya n'abarundi bose n'umujyango wa nyakwigendera muri iki gihe cakababa. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabaye mu bambere batangaje ko bahojeje u Burundi igihe Nkurunziza yitaba Imana. U Rwanda rurimo impunzi z'Abarundi zirenga gato 70,000 zahunze ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza. Na leta ya Tanzania yunamiye perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yahitanywe n'urupfu giturumbuka ku itariki 8 z'uku kwezi ku myaka 55 aho yaragwariye mu bitaro Ikarusi hagati mu gihugu. Leta y'u Burundi yavuze ko nyakwigendera yahitanywe n'ingwara y'umutima. Tanzania yemeje ko kuva kuri uyu wa gatandatu igihugu cyose kiri mu cunamo. Perezida w'ico gihugu John Pombo Magufuli yavuze ko mugenzi we Nkurunziza yari perezida w'igihugu c'incuti gifitanye imigenderanire myiza kandi yo kuva kera na Tanzania. Magufuli yongeye ati u Burundi dusangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko kandi perezida Nkurunziza yawukunda agakunda Tanzania ndetse yagiye yifatanya natwe igihe cyose byari bikenewe. Mu myaka 5 yaramaze adasohoka igihugu Nkurunziza yagendeye perezida Magufuli gusa mu mwaka w'2017 ingara hafi y'urubibe ibyo bihugu bihana. Mu mwaka w'2018 naho u Burundi bwashatse kwinjira mu karere k'ibihugu bya Afrika y'Amajepfo SADC. Perezida Magufuli niwe yari nk'umuherekeza w'u Burundi. Muri Tanzania hari impunzi z'Abarundi zirenga 160,000 nazo nyene zahunze ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza. Perezida Magufuli yafashe ya mbere mu guhamagarira abo Barundi gutahuka kuko kuri we amahoro yagarutse mu gihugu. Yabwiye impunzi akatari gake ko yavuganye na mugenzi we Nkurunziza ko abahungutse ataco bazoba. Igihe cy'intambara nyakwigendera Nkurunziza nabo bari basangiye urugamba bahawe indaro n'imiryango yabo na Tanzania. Na perezida w'Ubuganda Yoweri Museveni yategetse ko igihugu cunamira Nkurunziza. Perezida Museveni nawe yavuze mu itangazo ko Nkurunziza yari inshuti nyayo y'Ubuganda n'Abanyayuganda. Ati mu kwifatanya na leta y'u Burundi n'Abarundi ntegetse ko guhera ku itariki 13 zo kwa gatandatu kugeza igihe azoshinguranwa iteka ibendera rya Repubulika y'u Buganda n'iry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yururutswa akagezwa hagati mu gihugu cyose no muri ambasade z'u Buganda mu mahanga. Igihugu cya Kenya naco nyene cifatanije n'Abarundi mu kababaro ko kubura perezida wabo Nkurunziza. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yavuze ko icyo gihugu kiri mu kigandaro guhera kuri uyu wa gatandatu kugeza igihe Nkurunziza azoshingurirwa. Ku cicaro cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarusha muri Tanzania naho nyine amabendera yose y'ibihugu bigize uwo muryango yururukijwe gushika hagati. Mu Burundi leta yatangaje ikigandaro cy'imisindwi kuva ho perezida Nkurunziza asandabiye. Imiziki mu bibanza byo kwidagaduriramwo n'ahandi yarahagaritswe. Abantu baturutse mu migwi itandukanye y'Abarundi abaserukira ibihugu byabo n'abandi banyacubahiro mu Burundi barabandanya kuja gusezera Nkurunziza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Gucika ubu itariki n'ikibanza byo guhambana iteka perezida Nkurunziza yaramaze imyaka 15 atwara Burundi ntibiramenyekana. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tukivuga ku makuru yerekeye Burundi, Abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko babajwe n'urupfu rwa perezida w'u Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri abo bahungiye muri Kongo.
Urupfu rwa Nkurunziza rwatubabaje cyane kubera umubyeyi wacu, naho twari ngaha ntabwo twari tumwasi, twari tumukunze rwose. Byatubabaje cyane kubera yapfuye atagwaye, abandi bakuru bagwara bakavuga ngo baguye hanze ariko wewe yaguye mu gihugu cy'uwiwe. Yatubabaje cyane kubera yari yadadufashe neza, abantu bavugwa ku buntu, ababyeyi bafise imbanyi bopegwa, nta mafaranga yirirwa baratanga, nk'uwatanga nk'300,400 yabyara agataha uko ata mafaranga yirirwa aratanga. Yaratugiriye amashuri, yarubakishirije abantu abakene, arabubakishiriza, aradukorera amabarabara, twaca ahantu heza, nicyo gituma twababaye cyane rwose.
Kimbabaje cyane ku rupfu rwiwe nuko Nkurunziza yari yerekanye ko ari umugabo, kuba yari yemeye agashikiriza umusimbura mu kibanza cya perezida, agatunganya amatora akagenda neza, amatora arangiye ari umutekano mu gihugu. Ubu ikibabaje ni uko aciye yitaba Imana atarimika, atarashikiriza aho yari yateguye kugira ngo amusubirire. Ni umubabaro rero kuko ahacu twabona ko yari yabaye umugabo, yari yakoze nk'umugabo muri Afurika yarerekana ubudasa, none Imana iramujyanye atarashikana kivyari yatanguye ariko Imana imwakire.
Ikiza ni umwibukira ko hariho hamwe hamwe yagiye ari umuntu ameze neza, akora ibintu bimeze neza, na hamwe byagiye bigenda nabi. Nibyagiye bigenda nabi ni uko ahagaze igihe kimwe imbonerakure zikaba ziruka ku bandi bantu.
We nta kibi na kimwe yakoze, mugabo we yashinga amategeko meza, ariko abo bakorana mu bikorwa byo gutwara nibo batwara nabi. Uhereye mbere ku mbonerakure zaratoteje abantu, mbere no kwica ziriyica abantu bakanyuruzwa ugasanga batawe mu nzuzi za Rusizi, abandi nabo bakanyuruzwa mu ijoro bitewe n'uko ngo batari mu mugambwe wa CNDD-FDD. Icyo nicyo kibi cya mbere cyakozwe mu gihugu cy'u Burundi.
Je natangiye kubyara njyarira ku buntu, abana banje batangiye kwiga ku buntu. Nukuri ibikorwa yari yarakoze mu Burundi sinzi ko tuzoronka undi muperezida azokora ibikorwa nk'ibyo yakoze. Nukuri byaraye bitubabaje, nubwo turi impunzi kandi turi hanze twarababaye cyane rwose, n'abana barabyumvise birabababaza. Nukuri n'uwundi muperezida boba baratoye ajya akora ibikorwa nk'ibyo yakoze perezida Nkurunziza, byo bari byiza. Urupfu rwe rwaratubabaje.
Jewe muri make urupfu rwa Nkurunziza,
wa perezida Nkurunziza
ndagwakiriye nabi kuko mu majambo make ibyo yari yakoze byari byiza, yari yarazanye iterambere mu gihugu, amabarabara yarakozwe neza, amashuri arubakwa n'ibitaro birubakwa. Muri make rero ntawo bavuga ngo agwakiriye neza kuko yari yarazanye iterambere mu gihugu. Ingorane nahari kubovuga yuko babagwakiriye nabi baba bivuga kubera abantu bamutwarira nibo bamutwarira nabi kuko we yatwara neza ariko abamufasha bakora kazi nabi na cyane cyane tutibagiye nka burya bugwi bw'imbonera kure nibwo bwato bigihugu ariko wewe kugiti ciwe yatwara neza kandi yatanga amategeko neza ariko bajya bari impande harimo n'imbonera kure nabajya abandi nyene bivyegera biwe nibo batoteza n'amategeko yatanga ntibayakurikize nk'uko ayabahaye bagaca bikinga mu kiza bigatuma intwaro yiwe iboneka nabi
mu bisanzwe urupfu rwa nkuru nziza n'urupfu rwatubabaje kuko mu by'ukuri yari yaragiriye neza igihugu mu kugikura mu bibazo by'icyari gisanzwe kirimo twebwe rero byatubabaje bitewe n'uko anapfuye giturumbuka nta ugarura umuntu yamaze kugenda mugabo abasigaye icyiza nuko bogira umutekano bakiga ku migambi irashe yasize yasize akoze ibyo yakoze bakabandaniza ku byo yakoze hama bagahumuriza abarundi ntihabe akajagari hanyuma mu gihe cyo guhumuriza abarundi bakamenya ko ibyo yakoze babikoreye ko bakabandanya bateza imbere igihugu imbere cyo bari byiza je ivyo no kwibukira kuri inkuru nziza nuko yagerageje uburyo bwose bwo guhuza abarundi bose bakaba bamwe basangira bahuza bagahuza ivyo nico ndabwirukira kandi bikorwa yakoze si bike ko amavuriro y'amashuri yamaze gukwira ku mitima umuntu yahora abura yiga kera yariga kigakura akazomfata ingendo ndende ubu umuntu yasigaye arangiriza amashuri ku mutumbi wabo icyo ni igikorwa yakoze cyashimisha bamwe mu gihugu
jewe ikintu ntatoshobora kwibagirwa kuri inkuru nziza yarashoboye kugira ibintu byinshi abaperezida bagiye bahaca batashoboye kugira nk'akarorero yaragize abana bariga ku buntu bo mu mashuri mato mato menerivarira hava
navyo abana bagera muri batanu sinigeze ndiha kwa muganga amashuri abana biga kabisa
ariko muvuga yuko mwahunze intwaro ye
hari abahunze intwaro n'abahunze ubukene jero ndamubahunze inzara sinahunze perezida
twebwe turababaye batwuguruye tugende kugandarira Burundi
urupfu rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza rwatubabaje cyane ariko rero ikintu mu by'ukuri kintangajije n'ubu nuko twumva ko yapfuye rero mu by'ukuri rwatubabaje cyane mbo ikibi namwumvise ko cyanke ndamuzi ko nuko yashize ko umugwi mbonera kure akaba ari watumye beshi tuhunga u Burundi
n'umugabo kuko nkuru nziza naho bavuga yuko yagize ubwicanyi bukomeye mu gihugu cy'u Burundi siwe wenyene nabo yasubiriye ndetse n'abagiye kumusubirira sinizira yuko ayo makosa yakoze batari yakoze ariko icyo nzomwibukira ko cyane nuko nka twebwe urwaruka igihugu cy'u Burundi uko twari dusanzwe tukibona mu minsi iheze uno munsi n'ukuri igihugu cy'u Burundi cyari kiri ko kiraba ba South Africa ego cyari gihugu cyiza cyane no kuvuga twa dufise ingorane y'amabarabara ubu mu gihugu cy'u Burundi amabarabara ni meza cyane twa dufise ikibazo cya regidezo mu gihugu cy'u Burundi regidezo no kuvuga ubu turacana neza ikibazo cy'amatara n'amazi ni okay
nshuti banywanyi baradijwe rya Amerika aha niho dusoreje ibiganiro twa twabateguriye kuri iyi saha tubashimiye cyane kwa mwateza amatwi nshimiye kandi n'abagenzi banje bagize uruhare muri ibiganiro aho baherere hose hirya no hino mu ngo zabo n'abamfashije kubibagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejwe na Aloyse Bigirimana Fasil Gebehu ni washyize hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi karo tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe aho iwanyu mu banyu no mu byanyu mukomeza kwirinda virusi ya corona kandi tubararikiye ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.